Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Amahoro iwanyu mwebwe mwese muteze amatwi radio Inzamba agateka kawe sangwe kaze muri kano kanya kamakuru mu Kirundi kiri ku munsi wa kane genekezo rya gatatu mu myanya ya 2022. Amakuru twabateguriye nayo agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abakuru b'ibihugu bigize akarere k'ubuseruko bwa Afrika bategekanya gukorana vuba bwango ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Congo iharanira intwaro rusange. Ibyo byaraye bishikirijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akari nawe arongoye uwo muryango wa EAC muri kino gihe. Muraza kubikurikira mu ntango z'ano makuru. Abadandaza babiri binjijwe ibohero rikuru rya Muyinga nyuma yo gucibwa umunyororo wo gufungwa umwaka n'ihazabu ry'ibihumbi 300. Icaha bazira nuko bashoye umwimbi w'ibiharage hakurya mu gihugu cya Tanzania. Ubwoba ni bwinshi mu mpunzi ziri mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cya Uganda ni mu gihe havugwa ikiza cy'indwara ya Ebola mu duce duhananiye iyo kambi igwiriyemo impunzi z'Abarundi. Ido nido ni makuru mukanya dasubiye kwa ikazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Duhere ano makuru muri politike. Inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bakarere ka Afrika y'ubuseruko yatekanijwe mu minsi ya vuba kugira higwe inzira zotuma haboneka amahoro ku ngwano ziriko zibera mu buseruko bw'igihugu cya Congo ihanira intwaro rusange. Ibyo biri mu itangazo ryashyizwe ahabona ku munsi wa kabiri n'ibiro bikuru by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba ari nawe arongoye muri kino gihe umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Ido nido na Edi Claude nene na hatwe.
Muri iryo tangazo bamenyesha ko inyuma y'ikiganiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abarongoye ibihugu byo mu karere bemeranije ko hagiye kuba inama ihuza abarongoye ibiro bikuru bya gisirikare byo mu karere ku mutekano muke uri muri Congo. Inyuma y'iyo nama hazoca hakurikira inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu byo mu karere. Amakuru radio Inzamba ifise avuga ko iyo nama yoba yitezwe kubera ibujumbura ku igenekerezo rya 2021 mu nyonyo uyu mwaka. Kuri uyu mutekano muke urangwa mu karere k'ubuseruko bwa Congo, leta ya Kenya yaremeye gutanga kuva kuri wa kabiri abasirikare bayo 1000 bazoja gufasha igisirikare cya Congo ngo kugira bagwanye umuhari M23. Cyo gihugu kikaba kibaye cya kabiri gitanze abasirikare bacu baja muri Congo inyuma yaho leta y'u Burundi irungikiye abasirikare muri cyo gihugu kugira nabo bagwanye umwasi wa Congo. Ariko naho biri uko muhari M23 wo ubandanya guhangana n'abasirikare ba Congo aho gushika ubu biboneka ko uri hafi gufata igisagara cya Goma. Inama yabereye i Nairobi mu mezi atatu aheze yari yemeje ko hoshigwaho igisirikare kijamwo abasirikare b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kugira baje gufasha igisirikare cya Congo kugwanya imihari yose y'iterabwoba irangwa mu buseruko bw'igihugu cya Congo.
Arakoze Edi Claude ninahazwe ibyigwa duhabwa ku ishure mu ntaco bimariye Burundi. Uko niko byashikirijwe na Reverend Kuriyo arongoye umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD hari ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere mu birori byo gusozera inyigisho zari zimaze amezi atandatu zihabwa urwaruka ruhurikiye muri Eagle Security Service. Twumvirize Reverend Kuriyo akaba aramutswe umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Mwishure wiga baze bijya bisanzwe ni nk'umushinge mugabo nyubatse gena muwaze bajya bari kwishure bijya zwe kwishure mu Burundi cyo tumariye nako none mwese abo basegonde iki tokare mwenze egale iki mwenze kwa iki kumariye cyane cyo kugarama birafatishwa. Birafatishwa. Oya ndababazi birafatishwa.
kubw'umwigisha wa kaminuza Liberani bashira kandi asanzwe akurikirana hafi ibisata by'indero mu Burundi ati birateye isoni kubona umutegetsi ashobora kubwira abarongoye ko kwiga atacu bimaze. Liberani bashira kandi akabifata nko gusuka abo urongoye agasaba gwaruka kwimamatwi abantu nka bavuga yuko atakindi bagamije atari kubakoresha kubera inyungu zabo bwite. Libera ntibashira kandi
icambere cyoco igihugu cyose cyubakwa n'incabwenge hanyuma rero kugira igihugu kironke incabwenge nuko ngo igihugu bashiraho imigambi n'imigabo itegura ugwaruka kugira baze baronge ubumenyi bukwiye buzobafasha kubaka igihugu gutorera inyishu ibibazo bizoba bihanze igihugu mu myaka imbere ari nacyo gituma mu bindi bihugu indongozi ahubwo zihimiriza ugwaruka kwiga rukaminuza no kuvuga bakiga amashure bakaronga ubumenyi bukwiye gushika kure. Kumva rero umutegetsi arongoye ubwambwe uri ku butegetsi abwira ugwaruka yuko ibiharura ataco bimaze afise micro mu minwe ariko aravugiramwo kibagira yuko irya micro ariko aravugiramwo ntiyashobora kuba ibiharuro bitari cyo n'ibindi bigayitse ku muntu w'umutegetsi jejwe amabanga ayo umutegetsi abona kenshi n'ugwaruka hanyuma akabasuka kujya nsukubesuka kebura no kubasuka hama rero imvugo ngiyo ntitangaje kuko kiya kibanza arimo n'uvuga ko ari accident d'histoire nagenda mbwire yuko ama science yose ibyigwa byose bihagaze kuri haruro nagomba gutera kamo ugwaruka rushobora kunyumviriza bamenye yuko kazoza kabo kari mu bumenyi.
Makuru avugwa mu gisata cy'ubutungane abadandaza babiri binjijwe ibohero rikuru rya Muyinga mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Abadandaza bagirizwa icyaha cyo gushora umwimbu w'ibiharage hanze y'igihugu cy'u Burundi bakaba bari babishoye mu gihugu cya Tanzania. Abadandaza basanzeyo kandi uwundi agira gatatu ni nyuma yo guciribwa urubanza na sentare nkuru ya Muyinga baciri umunyororo w'umwaka n'ihadawe ibihumbi 300 amafaranga y'amarundi. Inkuru ya Karine Dusabe.
Mu kiringo cy'iminsi ibiri gusa abagabo batatu bagirizwa icaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu mu gushorera umwimbo w'ibiharage mu gihugu cya Tanzania niwe bamaze gushikanwa mu ibohero rikuru rya Muyinga nk'uko amakuru ava aho muri iyo ntara abyemeza. Mu gatondo ko kuri uyu wa kane abagabo babiri Vincent Nzambimana na Desire Bizimana bashikanywe mu ibohero rikuru rya Muyinga inyuma y'urubanza baciriwe na sentare nkuru y'Imuyinga bakaba basanzeyo Rashid Hassani yari yarahijoro ryiwe rya mbere muri iryo bohero nawe nyene yagirizwa icyo caha. Abo bagabo bakaba bahanishijwe umunyororo w'umwaka be n'ihadawu y'amafaranga 300 y'amarundi umwumwe batayarishe bagafungwa umunyororo w'agatsindikiro w'amezi 18 nk'uko amakuru atangwa n'umwe mu begereye iyo sentare abimenyesha. Abo bagabo bari bafashwe ku munsi wa gatanu uheze bafite ibiro 80 by'ibiharage ngo bagira babishore mu gihugu cya Tanzania. Abandi batatu nabo nyene bari muri urwo rubanza bari bafatanye ibiro 45 ku munsi wa gatanu nyene bakaba bambitswe izera na sentare kuko ibyo biharage ngo yari imbuto bagiye guteragira. Ku munsi wa gatatu uheze uwitwa Rashid Hassani nawe yari yafatanywe ibiro 550 ahitwa Ikavumu abijanye Murama kugira bizogurishwe i Tanzania. Yaciriwe umunyororo w'amezi 6 gutanga ihadabu ringana n'umuriyoni umwe. Imodoka yari ipakije biharage ikaba yacishijwe mu minwe ya leta. Ibyo bihano biremereye bihabwa abafatanywe ibiharage ngo bikaba bifite intumbero yo guca inguvu abo bose bafite umugambi wo guhungabanya itunga ry'igihugu nk'uko bishikirizwa n'abajejwe intwaro.
Karine Dusabe arakenuye tukiri mu butungane kandi sentare nkuru ya Rutana yaciriye igihano cyo gufungwa umwaka n'ihadabu y'imiliyoni 2 zirenga z'amafaranga y'amarundi witwa Nestori Nibigira batazira butisi. Yari yafashwe ku munsi wa mbere tariki 24 Gitugutu yanyegeje ifumbire n'inzoga zitemewe n'amategeko. Inkuru tubaza George Nimenya.
Sentare nkuru ya Rutana yarayiciriye igihano cyo gufungwa umwaka hamwe n'ihadabu ingana n'imiliyoni 2 n'igice z'amafaranga y'amarundi umudandaza akongera kandi akaba n'umunywanyi akomeye wa CNDD n'ibigirane store avuka muri commune Giharo province ya Rutana nkuko bivugwa n'abegereye iyo sentare. Iyo ngingo yasohotse ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu inyuma yo kurenguka mu gitondo kuri uyu wa gatatu nyene nibigira Nestor akaba yarengutse kandi mu gisata ciga ko umuntu yoburanya yigenga bya canke afunzwe bita chambre de conseil kuri uyu wa mbere. Ico gisata rero kikaba cari cafashe ingingo yo kumugumiza mu munyororo. Ayo makuru nyene akabeza ko ugo rubanza rwihutishijwe bidasanzwe ugeranije n'izindi z'abafunzwe ngo kuko uwo Nestor nibigira yarengukishijwe ku birego bibiri mu minsi ibiri gusa kandi inyishu igacisoka uwo munsi nyene. Ibyo ngo bikaba biva ku kuntu abarongoye CNDD bariko bashaka ko sentare ifata ingingo bo bashaka. Tubibutse ko Nestor nibigira yafashwe n'igipolisi inyuma y'isakwa hari tariki 24 gitugutu uwo mwaka mu nzu adandarizamo bakaba bahatuye imifuko 35 y'ifumbire 17 y'isukari n'amabido 9 y'inzoga zitemewe n'amategeko yari yanegejeyo.
Inzamba
turabandanya amakuru twabateguriye kuri no kane mu gitondo. Imirimo yose yari yahagaze ku mugwa mukuru wa commune Gisuru iri mu ntara ya Ruyigi. Ibyo bikaba byaturutse ku rugendo rw'umuhuza w'abarundi yari yagize muri iyo commune. Ni muri tubaza Josephine Jones Nkunzimana.
Amakuru Uganda kwa Radio Inzamba rukura ngaho ku mugwa mukuru wa commune Gisuru atumenyesha ko mu gitondo cyo kuri no wa kane imirimo yose yari yahagaze kubera urwo rugendo umuhuza yagize muri iyo commune. Amazi y'ubudandarizo yose abakora imirimo itandukanye harimo n'amashure nta n'umwe yakoze. Igitangaje cyane akaba ari uko abitavye urwo rubanza haba abakozi ba commune cyangwa abandi bose bari bambaye impuzu z'umugambwe CNDD FDD.
Igitangaje ni uko abaza nk'abakozi ba commune bose harimo abashinzwe zone, abakuru b'imitumba n'abati n'abati harimo akazi yumva atambaye ubusa umunsi w'umugambwe. Kwa hivyo nune alimu uza kachihati muka mkumia kusa hakachihati ala nubandai mtu chinesi muka mkumia kawana wakotu wanita uzi uzi mbambai mtu chumuka mkumia wakotu wakumine wasa mbambai mtu muka mkumia ano kweli ari umunsi mukuru wo kuzakora umuhuza.
Abo banyagihugu bakabona ko umuhuza yarakwiye kuba umuhuza w'abarundi bose hakuba uw'umugwi umwe. Uruganda rwa Radio Inzamba ntirwashoboye kuronka musitanteri wa commune Gisuru kugira atange umuco kuri ayo makenga n'imyidogo y'abanyagihugu.
Umuntu wese ari mu ikambi y'impunzi ategerezwa gukora icyo cyose yarekuriwe n'amategeko kimufasha kwiteza imbere nk'uko amasezerano agenga impunzi ku isi abitegekanya. Bishikirizwa n'ishyirahamwe CBDH Vicar gitaho agateka k'impunzi muri kano karere. Inyuma yaho amabutike yo mu ikambi irimo impunzi z'abarundi yanduta mu gihugu cya Tanzania asenyuriwe n'abajejwe umutekano bari kumwe n'abasungusungu kuri uyu wa gatatu. Kubwa Leopolo Sharangabo arongoye CBDH Vicar ngo birababaje kubona ibyo bintu biba leta ya Tanzania n'amakungu barorera. Kurikira
ibyarayibereye induta abapolisi n'abasungusungu bateye bagasahura impunzi abandi bagapfungwa ni ukurikirane rw'ibintu leta ya Tanzania imaze igihe ikora ahanini kugira ngo batere ubwo impunzi zishobore gutazomuke kuko si ubwa mbere ibyo bibaye byaba biriko biraba. Rero ikintu kidutangaza ni uko Tanzania irenga amategeko, amategeko nyine ubwayo yasinye yaba HCR Rurera yaba karere ka Rurera canke wanashaka n'igisata cyane cy'agati y'akazi na muntu bose baradebukiwe ntibakivuga bararetse Tanzania ibandanye irenga amategeko, ibandanye irenga amasezerano nyine ubwayo yasinye. Ni dobare cyane rero kuko Tanzania nta ngingo nimwe iri mu masezerano ya Geneva mu gihe cy'umwaka wa 1951 biboneka kucubahiriza. Reka tunavuge na zimwe muri zo banashaka. Ingingo ya 18. Ingingo ya 18 ivuga ku bijanye na professional no salarié. Ni kuvuga umuntu wese ari mu ikambi y'impunzi yategerezwa gukora icyo ashaka cyose gishobora kumuteza imbere kuko bimasezerano leta ya Tanzania yasinye. Urabona ko impunzi muri Tanzania zimeze nk'abapfunzwe ariko siko amasezerano Tanzania yasinye mu ngingo ya 26 avuga ko impunzi yose iri mu gihugu cyasinye amasezerano igomba kugira umwidegembyo byo gutembera ikaronswa byangombwa ikaronswa ikintu cyose ariko Tanzania nta kintu na kimwe ibaha nta byangombwa bafise nta kintu ndukuvuga bafise bya bipapuro nyene bidashobora cyo bibamari n'ibindi rero baje cyane kubona igihugu gikora ibintu nk'ivyo ababijejwe bagaceceka amakungu agaceceka aho guhaguruka ngo basemere kugira ngo leta ya Tanzania ntibandanye ikora yo mabi
makuru avuga mu mpunzi z'abarundi kandi amakenga ni menshi mu ikambi ya Nakivar iri mu gihugu cy'u Buganda ni mu gihe kizacumugera wa Ebola kimaze kwibonekeza muri ico gihugu na cyane cyane mu turere twegereye iyo kambi umwe muri izo mpunzi z'abarundi yaganiriye na radio Inzamba asaba ko abarongoye ikambi ya Nakivar bohimiriza impunzi kwirinda ico kiza mu gukurikiza amabwirizwa atangwa n'abajejwe ubuvuzi mukurikire
Jewe na jana mwese ko himunzi imwe na kivari Nogwa ko ata ebori hari kuwe ita sanzu fise ikifone ni minini Mujua sumericha kumbuka nguka na unengi Gowumbe vivugwa kumaradio na handi Tamashua amwe tuumba change tuona anyuage nwa mazira jimunzi Nijishuko ebora ifata change ne yanduki ya uliwa ngotuwe vimunzi Tuminyengene tuifata indere iso kiza Chaibo. Nikine nyame ya ufanga abantu bariko baramukanya nabo berana siko ako habonetse umurwayi ngaha muri na kivare abantu botikira kuko biraboneka ko anyagirwa impunzi ata makuru bafise y'ingene boyirinda aba nabo bamasabe abasaza barongoye impunzi hatenda inkandi eka nabo bakorana hamwe basaba yone siara eka n'amashyirahamwe yose basanzwe bakorana guhimiriza kugira ngo abanyagihugu bose batuye mu nkambi ya Nakivar bamenye ingene icyo kiza cya Ebola cyandukira ingene umuntu yocyirinda eka n'ingene umuntu arwaye yongera kwitabariza hacangira ko manura bene bacu impunzi na cyane cyane bo ngaha muri Nakivar ko babonye ibimenyetso bikurikira bonyarukira kwa muganga nabyo ni ibi kubororerwa mu kanwa kumeneka umutwe yumva imitsi ibabara kudaha amaraso cyane igikorwa bakora amaraso
Tusozere ano makuru dukosora inkuru yaciye makuru yacu yejo aho twashikirije ko umunyagihugu yitwa Medar yahohotewe gushika nahacikana amakuru twavuye turonka mu nyuma dukura mari hafi yiwe amenyesha ko umunyagihugu wo muri komine ya Bururi asinzikaye cyane kuva ahakomerekejwe n'umupanga n'umuntu ataramenyekana gushika ubu ibyo bikaba byabaye mu ijoro ryo kuwa 31 Gitugutu n'ukuvuga buca ari ku munsi wa mbere w'inondwi muradutunga kuri ako karaye kadusovye ngaje dusozerera ano makuru twari twabateguriye ndashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye ndashimiye abamfashije kuyatororokanya Jean Marie Ndabashimira ariko ndabashikiriza ndabifurije umunsi mwiza na ubutaha